Ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya ibiganiro byabyo byo mu gitondo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duteza amatwi namwe mwese mucugurwa mu radio yanyu. Ika namwe twazindukanye turabaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Frederic Nkundikije. Bimusi ni kwa gatanu tugiye gutangurira ku makuru yo mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini. Turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ahanini ku makuru yo mu ntara za Burundi no mu makampi impunzi z'Abarundi. Inyuma y'ayo makuru yo mu ntara naho turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Mu Burundi ejo ku munsi wa gatanu haratangujwe umwaka w'utungane. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yitabye ivyo birori, yari yamirije abashaka gusenyura gisata cy'ubutungane mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ari I Bujumbura mu Burundi.
Turi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ahatangurijwe kuri uno wa gatanu umwaka w'ubutungane wa 2017 ushira wa 2018. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa François Ndayiragije nyene gutanguza umwaka ha urusha n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika yashikirije ibitegeri by'amadosiye yashizwe mu ngiro mu kwezi abacamanza bari bamaze bari mu karuhuko.
Ntakozwe ibikorwa bitari bike nko ku madosiye y'ibirara yangana 2023 n'amanza na 288 akoze amadosiye angana n'ibihumbi 15 n'amajana 261. Ni ukuvuga urugero rungana 65 n'ibice 54 kw'ijana. Biragaragara rero ko umwimbi w'umwaka uheze ari mwiza, ariko twifuza ko wiyongera kurusha. Icyo gituma dusabye abacamanza mukoraniye ngaha ko borushizaho umwete n'ubwira kugira ngo umwaka dutanguye uzorangwe n'umwimbu usumba uwo twaronse.
Umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yashikirije ko icivugo cy'uno mwaka wa 2017 ushira wa 2018 ari ubutungane bwugururiwe bose uruhara rw'amasentare n'izindi nzego z'ubutungane. Sivose Nyandwi yiyamirije mu ijambo ryiwe abakwiragiza ibihuha ko mu Burundi atabutungane buhari.
Ubutungane musanzwe muzi ko ari rumwe mu nkingi zitatu zigize igihugu kigendera ku ntwaro ya demokarasi, ndetse rukaba n'inkingi yo kwikukira kw'igihugu cyacu. Abavuga ko ubutungane mu Burundi budakora n'abagomba gusenyura imwe muri za nkingi zitatu z'igihugu twavuga, kuko bazi ko ibyo bishobotse n'izo zindi zibiri zitoguma zihagaze, gutyo Uburundi bukaba bwoca bugwa mu minwe y'abanyamahanga.
Umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana yashimye ko naho hari abacamanza vyagoye abenshi bigenjeje neza mu mwaka uheze, akifuza ko uno mwaka utanguye abacamanza n'abarongoye amasentare boduze umwimbu. Yiyamirije bamwe mu banyagihugu basigaye banka ingingo z'amasentare babicishije mu migumuko.
Turateye ivyatsi twivuye inyuma ingeso mbi abenegihugu bamwe bamwe bafashe yo kwamira abacamanza yuko bashikiriza urubanza canke mbere bakishikiriza n'iyo sentare itarashika kw'itongo, bagatunganya imyigaragambyo ngo bariko bariyamiriza ingingo z'ubutungane. Twashaka kubamenyesha ko tugiye no kongereza ibihano kuko twabonye ko bishobora kuvamo umutekano muke mu gihugu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo nyine mu ijambo ryiwe ashimira urwego rw'ubutungane kukundo rwigenjeje mu mwaka uheze. Petero Nkurunziza yavuze ko hari abariko bashaka kurucafuza nk'uko byagenze no ku zindi nzego.
Abose bananiwe ubundi bagaze kwinjira rero mu rwego rw'ubutungane nabwo. Ibyo abana yatumye dutsinda intambara za mbere n'ubutungane tuzozitsinda bigaragara neza yuko bananiwe ku rwego rumwe baca basimbira ku rundi, ariko intambara ifite intango itagira n'iherezo. Cyo gutungane ndibaza yuko atazorenga ngaho mbarage no gutunzi gananirana bagize mu gutunga no bibananirana nande sotoja tusanga rugaye kuko Imana iri kumwe natwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na Kizigenza w'ubutungane yahaye ubushimwe bamwe mu bacamanza n'abarongoye amasentare kukuntu bigenjeje neza mu kazi mu mwaka uheze. 11/14 bahawe ibahasha irimo amafaranga 1500 n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe, batatu nabo bahabwa ibahasha 1300 n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi ya Amerika.
Sentare nkuru mu Rwanda ku munsi wa gatanu yarafashe ingingo yo kurekura by'agateganyo Bishop Jean Sibomana wo mu itorero ADEPR. Umucamanza yavuze ko gukomeza gufunga by'agateganyo uyo mwungere w'Imana aregwa ivyaha byo kurigita umutungo w'iryo torero byoba ari ugushira ubuzima bwiwe mu kaga kuko agwaye ingwara zikomeye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Hike bagira ubusa ari ikigali mu Rwanda.
Iki cyemezo umucamanza yafashe cyo kurekura Bishop Jean Sibomana wari umuvugizi w'itoro ADEPR yagishingiye ku mpamvu ebyiri. Yasuzumye ababuranyi bombi batazemeranywaho mu bujurire bw'urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Bishop Jean Sibomana. Umucamanza asesenguye yakeneye kumenya niba koko ubushinjacyaha bugikora iperereza ku byaha byo kurigisa umutungo w'itorero uregwa yavugiraga, nko kumenya kuko niba yarekururirwa akajya kwivuza nk'uko bari n'ubwunganizi baburanaga bavuga ko arwaye ibikomeye. Maître Jean-Claude aba yaburana ubujurire bwa Bishop Sibomana yabwiye umucamanza ko asanga nta byagezweho mu iperereza bigaragaza ko hari igenzura ubushinjacyaha bukirimo gukora ku mitungo ya ADEPR yanyerejwe. Akavuga ko binabaye ngombwa ibyagezweho mu iperereza babigaragariza impande zombi. Umucamanza yarabisesenguye avuga ko icyo uruhande ruregwa rwagombye kuba rugaragariza urukiko ari ibimenyetso bigaragaza ko iperereza ku byaha baburana ryarangiye, naho gusaba ko ubushinjacyaha bugaragaza ibyo bumaze kugeraho byo ntacyo bikemura mu rubanza. Kuko baharongereye ubugira kabiri igihe cyo gukomeza gufunga Bishop by'agateganyo kubera iperereza rigikorwa, umucamanza yanzuye ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bifite ishingiro. Urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko kongera igihe cyo gufunga by'agateganyo uregwa bidafite ishingiro. Umucamanza yatesheje agaciro ibisobanuro bya Maître Abayo na Bishop Jean Sibomana biregura. Ku ngingo y'uburwayi bwa Bishop Sibomana, umucamanza yavuze ko raporo ya muganga yo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 8/2017 igaragaza ko uregwa yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se hypertension kuva mu 2014 na magingo aya. Ni mu gihe kandi kuva mu 2015 iyo raporo ya muganga igaragaza ko Bishop Sibomana afite ikibazo cy'indwara y'igisukari izwi nka diabete. Izi ndwara umwunganizi yavugaga ko Bishop Sibomana atavurirwa muri gereza, ubushinjacyaha bwabaye nk'ubwishyize ku ruhande biharira ubushishozi bw'umucamanza. Umucamanza yavuze ko ubu burwayi yabuhuje n'imyaka 64 y'amavuko kuri Bishop Sibomana asanga akwiye kwitabwaho by'umwihariko bigakorwa na gereza. Ku rundi ruhande, umucamanza yavuze ko nubwo ibi byaha akurikiranyweho bihanishwa igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka 5, kugumisha Bishop Sibomana muri gereza by'agateganyo ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Yavuze ko ibyo Bishop Sibomana akurikiranyweho hagifatwa nk'umwere kandi ko bigaragara ko atabigizemo uruhare rutaziguye. Nk'amasezerano asohora amafaranga, umucamanza avuga ko uregwa yagiye ashyiraho imikono mu bihe bitandukanye atazi icyo amafaranga azakoreshwa uretse kuba yarashyiragaho imikono nk'umuvugizi w'itorero rya ADEPR. Umucamanza avuga ko ashyize ku munzani uburemere bw'ibyaha Bishop Sibomana akurikiranyweho, akabihuza n'uburwayi bwe asanga akwiye gufungurwa by'agateganyo kandi ubutabera buzamubonera igihe bumukenereyeho. Yanafatiye ku rubanza rwa mugenzi we Bishop Tom Rwagasana nawe uregwa ibyaha byo kurigisa umutungo wa ADEPR warekuwe by'agateganyo mu minsi ishize kubera impamvu z'uburwayi akurikiranwa ari hanze, maze nyuma y'iminota isaga 10 asoma imyanzuro y'ubanza rw'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Bishop Sibomana. Umucamanza yategetse ko ahita asohoka mu buro ku rubanza rukimara gusomwa, gusa yamushyiriyeho urukuta rukomeye ku byo agomba kubahiriza yabishaka atabishaka kandi bikarishye. Umucamanza yategetse ko Bishop Sibomana agomba kubanza kugaragaza ko yatanze impapuro ze z'inzira zirimo pasiporo n'ikarita ye ndangamuntu imuranga. Yamutegetse kutiha kurenga imbago z'umujyi wa Kigali atabanje kubimenyesha umushinjacyaha ufite dosiye y'urubanza rwe. Yamutegetse kandi kujya yitaba urukiko buri wa mbere wa buri cyumweru. Yavuze ko ibyo byose naramuka birenze hazafatwa kongera gusubizwa mu munyururu. Uyu ni umwanzuro umucamanza yasomye mu baburanyi bombi ntawugaragara mu rukiko. Iki cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru kije gisubiza ugutakamba kwazamuwe na Bishop Sibomana mwiburanisha riheruka ubwo yasabaga kuva mu buroko akajya kwivuza yumvikanisha ko atatoro ku butabera. Bishop Sibomana abaye wa kabiri usohotse muri gereza nyuma ya mugenzi we Bishop Thomas Rwagasana mu bategetsi ba ADEPR basaga batanu bari bataye muri yombi bazira kurigisa umutungo w'itorero ADEPR. Bishop Sibomana na bagenzi b'ubushinjacyaha bakekaho ko hagati ya 2015-2017 banyereje amafaranga asaga miliyari 2 mu mutungo w'itorero ADEPR. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2017 nibwo Bishop Jean Sibomana yatawe muri yombi akekwaho ibyo byaha bihakana. Nyuma yaho bamwe mu bategetsi ba ADEPR bafunzwe itorero ryahise ritora abandi bashya bo kubasimbura. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere. Ubu naho ni wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio 18 Washington DC muri kumwe nange Edirwema bahayikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara
Kubitaro hari kibazo cy'amazi gikomeye cyane na bombo dufise no mu cyungaro nta ni bombo rihari dukoresha amazi tugura ku bibido nubwo hari abantu abakozi babiri bagenda kuvoma amazi mu mwonga
uwo ni muganga Innocent Kumana wo mu bitaro byo kumutumba mugano wa komine giteranyi y'intara ya Muyinga avuga ku kibazo kimaze iminsi cyugarije ibyo bitaro inkuru n'izindi ziri mu bukene bwugarije imiryango mu ntara ya Mwaro turayigarukaho mu kanya gato
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru y'iwanyu mu ntara tuyahere mu ntara ya Mwaro aho ubukene bwugarije imiryango itari mike bukabumaze gutuma bamwe mu bana bo mu mashuri y'intango bava kwiga bakajya gukora imirimo y'ubucuruzi ababyeyi babo bana nibo baza kwisonga mu gutuma abo bana bajya gukora ibikorwa byo gucuruza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Raisa Diane Inamahoro niwe tubaza iyi nkuru
Abo bana bafise imyaka iri hagati ya 8 na 15 kenshi baba bariko batembereza mu ibarabara ibiyoba amagi canke ibitumbura aha kumugwa mukuru w'intara ya Mwaro bakavuga ko babikora kugira basahirize mu miryango iwabo mu mafaranga bungutse mu byo badandaje imvo n'ubukene bwugarije imiryango yabo bigatuma basiba kwishure bakaja kwirirwa badandaza mu masaha abandi bana bariko bariga niyo nkuru Terance aba kumutumba Rusivya commune Kayokwe amenye sako yaje kudandaza kugira rondera y'umubyeyi wiwe nabo bavukana baza gufunguramwo
nakoreye undi muntu nkamudandariza amagi n'andaro nk'umutayi kwanje
n'ubu bunye birongoka
kebuke
inyungu iyo ironse ucuyijana
amampa yo nkwanda nk'amafranga arakura nk'imfungo kwa tujyanye ayandi nza kuri impuzu ayandi nkayabika kazobe ntikazoza
Nkunzimana Eric nawe wo mu mwaka wa gatandatu tumusanze aho yari ariko aratembereza amagi avuga ko yasivye ku ishure kugira arabe ko yoronka amahera y'ikaramu
nabonye ikaramu yaheje cyenda gutandatu tutunze kandi abona ikaramu nayo isabune cyenda mwisheshe cyanabonye byose byongora naro waje ku ishure takaramu afise cyamitamo gutandaza cyane ndabe ko nuronka amafaranga asubire
ku ruhande rw'ababyeyi bavuga ko hakwa abana baja kwiba kubera ubukene bahitamwe kubamenyereza kwiba ko Gahungu Karori n'umwe mu bavyeyi agira ati
umwana arashobora kuba akorera umuntu mwiza akamugaburira ukarabo nabo ko borera bari umuntu abasuba mu miryango ikenye bagashabiruka kuraba ikirirenze n'ubuzima nyene y'umwana yiri ubusa birababaza aho ako yiri guhusa atawe yibye yobaragira nkuko nyine rekabarira renga akaba ari icanganiritse kuko nta umenye ubuzima aho buzana n'umwana nkawo arahera hasa gafasha usanga arose ubuzima
yamara naha aba bana bemeza ko babangikanya kwiga no kudandaza ntibahakana ko bitaborohera mu ishure aha ni mu gihe ibisibo byinshi bagira bituma bama bari inyuma mu bumenyi ugereranije nabo bigana Eric Nkunzimana aravuga gahombo agira mu ishure
birashika tumwigisha sasa gutangana hatariho Asa kujana ikigo utazi kandi bigoye kacubura n'ubwenge kabyose mugaturabyiga iyo abizanye se nawe tutasubira kubyibutsa ngo tubimenye hanyuma nkacyo ndabifata uko nyine je mubiye nk'iyo ndi mu ishuri sa kwiyumvira ubunge n'abakiriya banakopesheje bameraniye n'abashoreye kuko cyo bituma nashaka gukurikira umwigisha Banyana inanjenza ndiro mwaza likoreshe dutundi cyagito cy'ibingo. Bonye shure rinaniye nzopa nje muri ibi.
Ku ruhande kwa bajejwe intwaro mu ntara ya mwaro bamenyesha ko ababana baza barasiba ishure baja kudandaza akenshi bibi ntandaro yo guca baheba Burundi. Jean Mahinya Karegwa buramatara aramutswe ino ntara avuga ko bariko baratuza inongeso y'abana biyerereza cyo kimwe n'abasega.
Birimo nikeza kuko hariho n'abana benshi bahevye amashure kenshi rero abo bacoje kurondera ubwo buzi abandi nabo usanga nkabigeme hariho nabatwaye inda gusanga rero ni ngorane arabitwaza inzara mugabo kaba nabandi rero bahevye kubera n'ikigiza cha malaria abana ibi hano tubaha sibindi no kubabwira bagasubira iwabo ko bazira kuza bari tembereza mu bisagara mwarabonye hibujumbura ari abafashwe twebwe bacho batutuma ko bati ngo mutora abantu banyu twatutuye kuturabatora hanyuma tukaramwe twobakurikirana
jewe abamaze kuzana bashika ku 11 nga nta bandi barasura kumbara ko muje gutora ubujumbura.
Amakuru tubandanya dukura mu ntwaro atumenyesha ko mu ntara ya mwaro mu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi 2016 ushiri w'ibihumbi 2017 haharugwa abana hafi 300 bagiye baraheba ishure mu ntara ya mwaro. Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Imyaka itanu irarumanye nta gitonyanga cy'amazi kiboneka ku bitaro byo ku mutumba Mugano wa 10 giteranye mu ntara ya Muyinga. Bamwe mu barwaza bajya mu mihana gusaba amazi yo kunywesha imiti abarwayi babo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Moise Misa.
Ibyo bitaro byo muri zone Mugano kuva byubakwa mu mwaka w'ihumbi 2012 hama bisanugwa mu mwaka w'ihumbi 2014 nta nima ry'amazi meza riharangwa. Ayo bakoresha bayavoma mu mwonga hakoreshejwe amabido ku makinga. Ayo nayo nta kindi akora atari ugukoropa hamwe no kumesa impuzu z'abaganga. Abarwaza baza bizaniye amazi bakuye mu mihani wabo. Uje kuraba umugwayi atamazi azanye arayagura aho ibido imwe igugwa amahera amajanane canke akayasaba mugenzi we. Ndaruzaniye mene dorati biratugora cyane kugira isuku.
Uraza ugahiga hanye n'ahantu kuri amazi ukahabura.
Narabushatse kunywa umuti amazi ukiyakura.
Abo hasanze urabasaba abo ukajya gusaba mu mihana yahegereye ivure.
Abarwaza baja kurondera amazi yo gukoresha mu mwonga aho bavuga ko ari kure cyane kandi ko hari umudugo munini. Birashika abarwayi bakabura amazi yo kunywesha imiti bigasaba ko baja gusaba ayo mazi mu mihana yegereye ibitaro. Nizigimana Marita agwaje umwana muri ibyo bitaro.
Gahana mabomba hari
amazi mucamo yaronka gute
ndayakura ku mwonga cyane nkayagura amahera.
Bagurira hehe cyangwa umwonga muyavoma
mu gihuzu cyangwa mu rugomero kandi ni kure cyane kandi n'ahantu haduga. Turayagura amahera ikidomori n'amajanani
araborohera kuronka.
Oya hari gihe tuyabura tukarara sutoze cyangwa ntogeje umwana nkayo nkwesha imiti ukarinda kuja kuyasaba.
Arandi avuga yuko amazi yo mu mwonga atayo banywa arayo gukoropesha no kumesa byo byemeze gute.
Twe turayanywa kubera ava mu bito batwubakiye atarayo tuyoha hasi. Turazikira nyene kubera twiyumvira ati twahava twandura nk'ingwara ziturutse ku nzoka zivuye mu ayo mazi kubera ava mu misozi ari ahantu hari ivu.
Nayo ku kibazo cy'isuku ko ricari babanarike abasanzwe bajeje icyo gikorwa bavuga ko bagerageza uko bashoboye. Bamwe mu bakozi bajejwe isuku muri ibyo bitaro bakabona ko ubwo bukene bw'amazi ari ntambamye ry'iterambere ry'ibyo bitaro ngo kuko uburyo bwofasha abarwayi buca buja mu kuvoma amazi. Jacques Sinankwa kure ajejwe isuku kuri ibyo bitaro.
Ni kuri amazi ngaha n'ikibazo kuko avomwa kure kandi kugira ngo adushikire nk'ubu ibido imwe ifite agaciro k'amajanane ku bakozi bitanga baba hafi y'ibitaro kugira ngo baje kuvoma amazi. Muri make iyo hageze ko dukora isuku usanga ari ikibazo. Mbere biranagaragara ko n'ibitaro byacu bishobora kudatera imbere kuko n'uburyo bwafashije abarwayi kenshi buherera kuri ayo mazi nyine.
Muyobozi bw'ibitaro bavuga ko atabombo na rimwe bafise kandi ko no mu micungararo atamazi ahari meza. Icegera cy'urongo ibyo bitaro avuga ko bahora bavomesha amazi yo gukoropa hamwe no kumesesha impuzu z'abaganga nayo abagwayi bakimenya. Muganga Innocent Ndikumana akavuga ko amazi banywa abagora kuronka agasaba abajeje intwaro kubafasha bakabaronsa amazi meza.
Ku bitaro hari ikibazo cy'amazi gikomeye cyane na bombo dufise no micungaro nta nibombo rihari. Dukoresha amazi tugura ku bibido nubwo hariho abantu abakozi babiri bagenda kuvoma amazi mu mwonga bakayazana ku makinga ivyo bituma n'isuku turagerageza mugabo bica bituma abagwayi ntidushobora kuronka amazi yakwiye abagwayi abagwayi nabo barimenya baragenda ku mwonga nabo bakazana iwabo yo kugira isuku turondera amazi yo kugira isuku gukoropa no kumesa ivyo dusanzwe dukoresha abajeje intwaro twasaba ko bogira ingufu
mu buyobozi bw'amazi muri komine Giteranyi basigura ko ubwo bukene bw'amazi buri muri iyo komine buterwa n'uko uwo mutumba uri hejuru cyane ariko nubwo biruko bagahumuriza ko vuba icyo kibazo kigiye gutorerwa inyishu Hishakiye Melchiade arongoye igisata cy'amazi muri iyo komine ati vuba amazi agiye kuboneka kandi tuzotangura guha amazi inyubako za leta nk'ibitaro amashure n'izindi
icyo kibazo turakizi oho novuga ko giterwa nuko isi yacu iremwe ukuntu ku midugo miremire ego icyo nohumuriza abene gihugu muri komine Giteranyi nuko turiko turagerageza kugira ngo tubanze dusanure imigezi kubene gihugu dusanga bakoresha ayo mazi benshi ari ayo mu mwonga ari atuza kuvoma mu mwonga hamwe n'ico ico no canda bahumuriza nuko dufise umufasha Banque Mondiale ibicijiye mu mugambi wayo wa projet rusumo baratwemereye kubo dukorera amazi angana n'ibirometero 30 ico bita amadiksiodo ku mabarabara tugiriwe ubuntu ayo mazi akaboneka no kuri ku bitaro niho twohera no bayemesha
ivyo bitaro bikaba byakira abantu benshi bava mu makomine abiri ariyo Giteranyi hamwe na Butihinda ayo nayo asanzwe afise abanyagihugu benshi Igiteranyi mu ntara Muyinga mu buseruko bushyiburaruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni iwanyu mu ntara bamwe mu banyagihugu bo muri zone mukungu ya komine Nyanza Laki ntara ya Makamba baravuga ko bacurwa ufune na buhoro mu kwakwa indangamuntu zabo ntibasubizwe ntizibasubizwe n'abashinzwe ubutegetsi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Alive Iradukunda adufitiye inkuru ikurikira
Abo banyagihugu bakwa uburangamuntu bwabo nabo ku mutumba wa mukungu abo nabo babwirije ijya Amerika ko abarongo iyo zone banana mu kubabusubiza kandi baba babonye ko arabaho abo banyagihugu bakongera ko niyo bashatse kubusaba bishikiye ku biro vya zone bishika bagafungwa ataco bazira aba ni bamwe mu bo twaganiriye
dusanzwe kuba turi ngaha twiyandikishwa kwa nyumba 10 abakuye imitumba baratuzi abanyagacumbiri baratuzi ariko icyadutangaje muzani ndangamuntu tubandike kubera ari itegeko ntituvyaza iyo batwandika uko nyene bakaduha amategeko uko amategeko agenda akora icyatubabaje rero ndangamuntu zaciye zigumye zirapfunga urusaku ruriko ruvuga mugabo kugeza ubu ntituramenya nkabo baraye mu gasho icyo babari bazira
hariho ibintu bimwe byagiye birababaza abantu ndetse nabwiye ko karanga muntu ariyo gakiri kiwanyi nagiye ugatora abamwira ati ngiye kumuha umutima mbwira ati giye karanga muntu kari mu biro kwa chef de zone karanga muntu zigaye kwizo cyagenze ku cyura Burundi iyabo munyamahanga nabyo cyabigenda gute
isubiye abo banyagihugu kandi bavuga ko binashika bagasabwa uburyo bw'amafaranga kugira basubizwe uburangamuntu bwabo Stefania afatira ku vyashikiye umwana wiwe
yego zo umwana wanze baramufase ngo bagire nte ngo bazane indangamuntu kwa mwana wanze rero yaciye azana n'abandi batsa baramwanka indangamuntu bavuze ati jewe ubwo munya sindangamuntu nduwino bavuze ngo utajanye amafaranga ngo 2000 ngo iyo ndangamuntu ngo ntuyiguha ngo kandi n'ugupfungwa ngo urapfungwa wa mwana rero sinzi ukuntu aponyotse araza kutubwira ati twezewe indangamuntu bayifase kubera ngo tutatanze 2000 rero wa mwana tuvuze ati iyo ndangamuntu rero nugume nga turaza kuyaka bukebuke urabe ko boyigusubiza wa mwana yaragiye arasikira kwa sefu aravuga ati jewe nimumpe kwa sefu de zone nimumpe iyo ndangamuntu jewe nduwino bavuze ngo utatanze amahera ngo ivyo 2000 mbere ngo ni 5000 ngo tutanga 5 ngo uko abandi barayatanze ngo wewe ngo ntiwayatanze wa mwana yandanga muntu n'ubu yarahebye yarahebeyeyo barahebye
abo banyagihugu bitakambira ko uburangamuntu bwabo mu gihe babwerekanye bo busubizwa vuba bwango ku bwabo ukuba bataburonswa biriko bituma batanashobora no gukora imirimo mito mito yo kwisumamo kumva zuko aho bagiye hose bafashwe atabwo bafise batorohegwa naco nayigize Celestin agatera kamavuga ati
byo hinduka tumiryangombwa mu mutekano bakabizana barahohote babacakiriyeho kandi bagasanzwe bari nga ntibacho batwara hari nakamufunga ico onye kandi batayo bateguje gira sabi naco co kuvuga ngo ntibabahote barahohote cyane none iyo ngingo yarafuswe cyangwa yafuswe Burundi wese afite uburenganzira kuba mu Burundi mu mwidegembyo ahashatse. Rero sinzi yuko iyo ngingo yo yarafuswe nuko yo bitafuswe akantu babarenganije.
Mu ntwaro muri komine Nyanzarake bavuga ko ico kibazo kitari bwabashikire ariko bagiye kuraba ibiriko biraba ko vyorohereza abanyagihugu. Jean-Claude Nduwimana ni mustaneri wa komine Nyanzarake.
Ibyo ntavyo twari bwumve ariko twibaza yuko ariko kumva z'umutekano hari ingingo sanga mu karera kacanke kariya abakarongoye bafata ingingo kugira ngo bakurikiranire hafi ruja n'uruza urabona ikomine yacu igenderwa n'abantu bava mu makomine yose y'uBurundi kugira ngo rero tubandanye tubungabunga umutekano ico rero kuri atatayi bwacu umve kumbura umuntu azobandanya gitohoza
abanyagihugu rero borema rero yuko ico kibazo mbwiye kuba tukubanutse nyishu itomone
yego borema nibaza ko tangorana twaragize amanama aduhuza n'imigwi yose byiga
ikindi abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro nuko wifuza kuronswa ikarata karanga muntu shasha atomara igihe kinini atayo araronswa ivyo akabivuga uko mu gihe bemeza ko bishika bakamara amezi atatu arenga bagasavye ariko batagafise mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Hey, yo, Bernard, it's been a long time. Top of the game, Beba, Active, yeah, man.
Shuti mwari muteza amatwi radio ijwi rya Amerika aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 18 mwari kumwe nanjye Edirwema kuwa mbere muzamuri kumwe na Diane Ninina hazwe mugire weekend nziza
Corana na pepa, iburu misore heba, uzare kura pepa, pepa, pepa. Agenda na pepa, agenda na pepa, agenda na pepa, agenda na pepa. Uvesa hela, niwa mutomo uvaka, bahuva huva ukana wanyura, ijuri nenye, nako waziko na gaina.
ababandanije kutwumviriza mu masegonda makeyi isa 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki nk'uko bisanzwe iminsi yose ku gatandatu kuri isa